VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi na Frederic Nkundikije, turabaramukize ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, turagaruka ku ndwara zo mu mutwe n'imivurire yazo, mbere yaho ariko n'amakuru avunaguye ku Burundi mugezweho na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Urakoze Jenny, mwiriwe neza nshuti mwese mu kiramanye ni radio Ijwi rya Amerika inshamake yamwe makuru avugwa mu Burundi. Inama shingamateka y'Urundi uyu munsi kwa gatatu igenekezo rya 12 y'ukwezi kw'icumi yemeje ko Urundi uvuye mu masezerano i Roma hashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Abashingamateka 94 ku ijana na 10 bari bitavye ibikorwa vy'uyu munsi nibo bemeje integuro y'itegeko irituma Urundi buva muri iyo sentare mpuzamakungu. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye iyi nkuru. Evariste, imvonyamukuru zo kuva muri iyo sentare zashikirijwe n'izi
imari zashikirijwe nuko nk'abashinga mateka bo mu mwizero mu runani wa mwizero y'abarundi rongowe na gatongwasa cyo kimwe n'abigenga bashikirije amakenga menshi cyane harimo yuko Burundi yuvuye muri ya sentare mpuzamakungu bushobora gusotorwa n'ikindi gihugu hakabura gitabara aho umushikiranganje Laurentine Kanyana ubutungane yishure yuko igihugu naho kiba cavuye muri ya masezerano ya Roma ashiraho ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha cyo gihugu gishobora guca ku muryango w'ibihugu byo ku isi ONU gutyo rero ONU ikaba ariyo ishize gutabara icyo gihugu. Kandi makenga yashikirijwe nuko bashikirije ko hari hagize iminsi yabo ubwicanyi mu gihugu none ubunye bushobora kongerekana kuko iyo sentare atagisubikizo bakigihari cy'iyo sentare mpuzamakungu. Aho hose rero umushikiranganji w'ubutungane yishuye abashinga amateka yuko kuva muri iyo sentare mpuzamakungu atana kimwe biza bihombya igihugu. Abashinga amateka rero bahavuye bemeza iyo ntegoro y'itegeko riho uburenganzira Burundi kuva kuri ayo masezerano y'Iroma ashiraho sentare mpuzamakungu. Ni ukuvuga ko byemejwe n'abashinga amateka 94 ku ijana na 10 bari bitabye, babiri ntibaritoye, 14 nabo ntacyo barivuze ko.
Evariste, kugira ngo abashinga amateka bemeze iryo tegeko nuko iyo ntegoro y'igitegeko nuko hari insiguro canke imvo zikomeye Burundi bwashikirije, izo mvo nize?
Izo mvo bavuga yuko nacyo cyane cyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane yavuze yuko irya sentare mpuzamakungu abayikoreramwo bahohotera cyane cyane amareta y'ibihugu bikenye byo muri Afrika ngo nta kintu na kimwe gitomo ikora, kandi yuko irya sentare ikorera ku bihuha ikorera ku ruhande rumwe. Aho umushikiranganji w'ubutungane yashikirije yuko bamwe mu bahunze bitwariye igihugu muri iyo sentare mpuzamakungu aribo basize igihugu mu kangaratete.
Mu kanya gatoyi Evariste, ingingo igiye gukurikira niyihe? Intambwe igiye gukurikizwa niyihe? Iryo tegeko rizotangura gushwa mu ngiro ryari?
Intambwe ikurikira umuntu ariko araraba ingene byifashe ni uko ricarija mu nama nkenguzamateka. Inama nkenguzamateka nayo umuntu atihenze ntizuhabereka kugemeza ntara ingene ryemejwe uno munsi. Ni ukuvuga iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu naho ni uko umukuru w'igihugu azoca ritera ku gikumu hanyuma ricarija mu ngiro.
Yegome Evariste, urakoze. Mu kanya turagutera kamo uduhe inkuru yuzuye kuri iyo nkuru ihambaye cyane rwose yo kuva mwishirahamwe ka muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Ayandi makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe ni uko hari inkoho 209 amagrenade 280 hamwe n'ibindi bisasu bicira umuriro vyafashwe n'igipolisi c'u Burundi muri amezi atatu aheze. Ivyo biri mu cegeranyo cashizwe habona n'ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye inkuru. Fidelite, ivyo bigwanisho vyafatanywe bande?
Ibigwanisho byafashwe Frederic haciye amezi atatu aheze ndetse byashikirijwe igihe bariko baravuga mu bushikiranganji bw'umutekano ivyaranguwe. Aho bavuze yuko hari n'ibindi bisasu vyo bita baroketi hamwe n'andi masasu yatowe atari make.
Urakoze Fidelite, nawe turagutera kamo mu masaha ari imbere. Urakoze.
radio ijwi rya America i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije Evariste nzi ko banyanka na Fidelite ishatse kuri aya makuru ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku buzima bwo mu mutwe n'imivurire y'indwara zifata mu mutwe ikaze mwese rero mu kiganiro muri isanga Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri uyu wa mbere tariki 10 ukwezi kwa 10 isi yose yazirikanye abafite uburwayi bwo mu mutwe ibi byabaye Ministeri y'ubuzima y'u Rwanda ifatanije n'inzego z'umutekano bitangaje ko bigiye gutangira gahunda yo gushaka abarwayi bo mu mutwe baba ahantu hariho hose hirya no hino mu misozi bakajyanwa kwa muganga Ministeri y'ubuzima yatangije ukwezi ko kwita ku buzima bwo mu mutwe. Mu Rwanda abarwayi bo mu mutwe babarirwa kuri 1% ariko hari abandi 26% bagaragaza uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane abafite ihungabana nk'uko bitangazwa na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda. Kubirebana n'ubunundi umunsi mpuzamahanga wahariwe abarwayi indwara zo mu mutwe wageze mu gihe ikigo gishinzwe kwakira no kuvura abarwayi bo mu mutwe gifite ingorane zo kubona imiti bitewe n'uko abayirangura hanze y'igihugu basigaye bazana imiti mike cyane. Imiryango ikennye ifite abarwayi indwara zo mu mutwe isaba leta kongera amafaranga irihira abari mu bitaro kuko ibona ko imiti ihenze izimvye mu Burundi. Cyakora nanone abantu bafite uburwayi bwo mu butwe byagaragaye ko batihutira kujya kwa muganga ahubwo bakerekeza kwa Rumenyi aho mu Kinyarwanda bita Magendu ndetse no mu babasengera bakazajya kwa muganga baranegekaye. Mbega ubundi indwara zo mu mutwe zivurirwa kwa Rumenyi cyangwa mu byumba by'amasengesho? Nizihe ngaruka se zituruka ku kwivuza kuri ubwo buryo haba ku murwayi cyangwa se ku muryango we? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro muri isanga. Umutumirwa wacu ni Frere Hippolyte Manirakiza, n'umuyobozi w'ikigo kivura indwara zo mu mutwe aho batazira kwa Dojanti. Frere Hippolyte, ndabashimiye cyane kuduha umwanya kugira ngo tuganire, bahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nagiye ndabashimiye, murakoze cyane kwa mwantumiye.
Ye, nagira ngo rero mutubwire mbere na mbere, indwara zo mu mutwe ziravurwa zigakira?
Urakoze. Abahinga bavuga yuko ingorane zo mu mutwe zidose zivurwa zigakira, hariho izivurwa zigakira zidakira, bivana n'ingene n'igihe umuntu yatangwe kuzivuriza cyangwa n'icyaziteye. Rero nkaha mu kigo habita kwa Rujanti, abo twakira turabona yuko benshi arabagwa izo ndwara zimaze kuba ingwara zidakira, no kuva yuko bafata umuti ubuzima bwose. Ariko rero hariho n'abandi bakeyi bashobora kuvura bakavurwa neza bagakira bagasubira mu buzima busanzwe atana imiti bakeneye kwa zoza barafata. Urumva rero yuko bari mu migwi ibiri, ariko umugwi uri mu benshi ni umurwi w'abarwaye indwara zo mu mutwe zidakira, bategereza kubandanya bafata umuti ubuzima bwose.
Hari bamwe mu bavuriwe muri icyo kigo cyo kwa Rujanti nk'uko mubivuze bivugira ko nabo ubwabo bakize cyangwa se bafashe mitende. Reka twumve uko babyivugira.
Jewe ni tuani haimbele shaa, ndi kwa rojanti. Raha minyele ya munda hamaze amezi atatu ni misi itaani. Ranyita yoneza, warafasha mkuma imiti. Naje fise ishabujishi mmujango. Ngomba kugwana na wafize ini kubatuka ndawaka ibinu. Vizishi nabu atabobikuru. Aha, abaganga wa amhanuwe, wala maimanuru. Aba piskaluwe kose wala maimanuru. Hizo suyo yonukuru u ishabujara heze. Kandu mzo suwa mmujango, humana mngiza ya hawa manuru na baganga. Mungu kubikui.
Najengu haichani. Ngovjara shika ngashwa na muruko ngakubitawa. Ni vitoki nari nalavitema kuye. Ni motoka nalatisara kuteri motoka ngonda yuonyi. Aliko ufjara heze nda shimima ana kukona achiti. Ndumba ukona chesi konyiki metu kengu nda ufisi.
Njenda hamadigetu kwezi. Chewe hiyo mfashkwe na yereera sinhingi joro. Tangula kupuka majambo menshi. Katuka wana na watuwa tuwala wagenzi sinhi tubulicho dufa. Tukatuka na ndeka kurara muhira ni hivi. Unatoe kamitendi.
Ya badero ni bamwe mu bavurirwa mu kigo kwa Rojanti. Nagira ngo mbagaruka rero Frere Hippolyte barumenye bavura indwara zo mu mutwe.
Murakoze cyane cyo nikibazo kitoroshe kwishura reka turabe mu migenzo y'ikirundi uko bimeze cyane uko abarundi biyumvira indwara zo mu mutwe. Mu benshi indwara zo mu mutwe mu Burundi ntaraditahura neza yarwaye bivanye nuko babona ngira umuntu yahindutse mu nyifato akagira ibyo abandi batakora agakora akagira ibita ibyo abantu badategera bitumvikana bitajanye n'uko yategereza kubikora rero bigatuma biyumvira iyo ngwari yariyo niho rero benshi baca batangura kuyumvira ntibamenye iyo ngwari iyo bajya canke iyo baba hamariyo kubera mu novuga mu kirundi kuva na kera bavuga ngo indwara yo mu mutwe bakavuga yuko ngo benshi ngo yatewe ngo nibi bavuga ko yarozwe canke naho ngo yagwaye ngo amashetani canke naho ngo yagize gicumuro Imana yamuhanye n'ibindi byinshi bigatuma rero abantu batabona iyo ngene bo kwivuza niho rero benshi baca baja kuri ba rumenyi kuko bavuga bati rumenyi niwe aheza akamenyera ibingoye nimba ruwandoze akamenya wamuroze nimba ari ibindi akamenya byose bakagenda ari kuri rumenyi. Rumenyi aragoye no kumenya uwariwe kuko benshi bamuvuga kwinshi hari witwa rumenyi hari abavuga ngo nabapfumu ukayoberwa rero uwo rumenyi uwariwe n'ingenagira mugo benshi arabitubwira yuko bajayo bagiyeyo rero baragenda nkuko rumenyi abikora ka agakoresha ubujya buhinga bwiwe nimba ari umuti amuha akamuha ngo rimwe barababwiye ati wewe warozwe na naka ugasanga umuntu arabyemeye hanyuma rimwe ukabona umenga avuyeho kubera umenga arabyemeye yatoye mitende niko atubwira mugo benshi baza ngabavuga ati yaragiye yarandiriye kamafaranga ubwa mbere asabye inkoko araduza asaba impene hanyuma asaba inka ati ndahava ndabibura noneho ndahava ndajya muhira nyine ngo wayinda mujyana kuko uburyo bwose bwari bwarampezeko ati rero niho natanguye kumva yuko kwa Rujanti habaho cyane ko umuntu ashobora kumujyana handi igiteka cyangwa ingozi ashobora kumuvura niho rero bacabaza na mugabo urabye twebwe no kuri sino kubwira ngo je ndemera yuko rumenyi avura indwara yo mu mutwe. Indwara yo mu mutwe ivurwa n'abahinga babyize bakoresha imiti cyangwa badakoresha imiti ariko jewe sinovuga yuko rumenyi avura indwara zo mu mutwe gushika ubu ntabyo nokwemera ntabyo nemera kandi n'ibyo ntabyo nzokwigira nemera.
Bajya kwa rumenyi rero barangiza bakongera bakaza iwanyu kugira ngo noneho mubavurishe imiti. None se abo basengera abantu muravuga ko hari ababavuga ko ari amashitani yateye abo bantu bakagira ibibazo byo mu mutwe abo basengera abarwayi bashobora gutuma bakira izo ndwara zo mu mutwe
nabyo nyine no hava mbesha mbuze ngo barazivura ngo barasengera bagakira kuko jewe ntabyo ndabona nta muntu numwe arambwira yuko yagiye amaze kugwara indwara yo mu mutwe tuvuge neza agwaye indwara yo mu mutwe hamwe n'uwo mujana kumuhinga yokwemeza yuko indwara yo mu mutwe ayifise ngo agende bamusengere ngo ikire ibyo ntabyo niyumvira icyo niyumvira gusa ego hari habashobora gufasha abantu bafise ingorane zishobora no gutuma amagara yabo yo mu mutwe asindikara novuga ufite ingorane umuntu akamuhanura n'igisabisho ego nacyo kirakiza ku mutima n'ibyo kiraremura iyo umuntu afite ingorane mugabo iyo ngorane afise si indwara yo mu mutwe kuko indwara yo mu mutwe yamaze kuba indwara yo mu mutwe sinumva ingene iyo umuntu bamusengera akacakira kandagwa indwara yo mu mutwe atafashe umuti ntabyo numva ahubwo gusa icyo niyumvira ariko arafata umuti gusenga si bibi gusenga biraremesha biratanga umwizero umuntu arizera iyo asenze agafata imana ntiyahebye mugabo biyumvikana yuko asenga ariko arafata umuti ariko siniyumvira yuko uwo muntu yoba akiyakira kubera isenge amasengesho agwa ingwara yo mu mutwe ego arabavuga bati uyu muntu agwa ingwara yo mu mutwe kubera amashetani je yo amashetani n'ukuri birangora kubyemera kuko yuko bigwada mu mutwe ibyo birangora nico gituma ntavuga yuko ngo umuntu ngo yasengewe ngo agwa ingwara yo mu mutwe ngo akirakira ngera asengewe nimba arafite akagorane bakamusengera mu musengera akagakoresha ubuhinga kujya kumupsikolo gakoresha ubuhinga akamufasha kwakira ibyo iyo ngorane no gusenga kuri mwo ibyo sindabyanse mugabo yuko iyo ngwara ikikira kubera amugisabisho jewe ibyo ntabyo nemera na gatoya
nika ngo bamusengera bakanamukubita cyane rwose kuburyo amashitano mushiramo
ego hariho abo abahora baza ngaha sinzi ngira barayo babwiye sinzi babwiye ngira ngo nababo nyene na kuko numvise abagwayi baza barabwira inkuru ndamaze kubona benshi ngaha baca mu basengesho ndabona basengera baribo kuko murarabe neza nabasengera baribo gushika n'ubu hariho uwitwa ngo arasenga undi ngo ariyita agasenga mu Burundi rero habaye abasenga benshi n'ubusengero buto buto bwinshi ushobora kuyumvira uti none uyu afise ingabirano yahe cyangwa nta yafise yiziki kuko byose bijyamo ubuhinga rero hariho abo baza ngaha bakatwiye ati gena ari nagiye gusenga ugasanga yaje yarakubise wabwo ngo barikora mukuramo amashetani cyangwa ugasanga yarahiye sinzi ingwingi ibyo bashaka kugira bakuremo ibintu mu mubiri ngo amashetani ugasanga yaje umubiri wose n'inguma gusa cyangwa yarakubiswe yarabyimbye cyangwa akamara iminsi ngo ajyamye ahantu atarya akora ibi n'ibi n'ibi kugira ngo amashetani amuvemwo ugasanga bamuzanye yarahindutse atakisa n'umuntu asa n'agakoko ko mu ishamba urumva mvuze ngo maze kubura ibimenyetso nk'ibyo nkaca mvuga ngo umuntu ngo baramusengera cyangwa ingwara yo mu mutwe bihaba bingora gusigura je ntabyo nemera
ye Frere Polite Manirakiza niba barumenyi batavura indwara zo mu mutwe aba basengera ntibazivure nihe umuntu urwaye cyangwa se urwaje umurwayi wo mu mutwe yakwerekereza kugira ngo afashwe
aho umurwayi yo kwiga kugira afashwe n'ibitaro bisanzwe bivura indwara zo mu mutwe biriho naho ari bikeye umugabo umuntu yogerageza naho mwabyo bita kwa rujande hari bitaro bizwi bivura indwara zo mu mutwe n'ibivura indwara zo mu mutwe gusa noneho n'ibitaro bifasha nabandi abantu bose bafite ingorane z'ubuzima zishobora gutuma amagara yabo yo mu mutwe ashobora guhungabana nicyo gituma hari ibisata bitandukanye ibisata by'abaganga ibisata by'abaforoma ibisata bya bamwe babita abapsikologi mu Gifaransa ibisata by'abasista sosiyo igisata bita ergoterapi bakoresha ibikorwa mu kuvura igisata nacyo nyine bita pastorale kivura gikwirikije kuremesha abantu ku mutima kubasengera naho nyine turabikora nkuko nabavuze mugabo so kuvuga yuko aribo baca icyo gisaba icyo kibatuma gusa baca bakira nuko uvuga yuko ni kimwe badukoresha muri rusangi kugira umugore mu mutwe ashobore kuvugwa rero ukitura ngaha kwa Rojanti niho ndi bavura bakitura igitega hariho ibitaro by'igitega bita Centre de Soins de Gitega naho nyine baravura niri ndivuro rero hari akamubuga ingozi bita Centre Neuropsychiatrique de Ngozi kumubuga yego rero nahandi rero hari ha association afasha hariho nk'ikigo numvise gishasha bita Centre Izere hari kuri Avenue de l'Arge hariho nabandi basikologe bafise ama cabinet yabo no vuga hariho Sakubu avurira muri Kira muri bya bitaro Kira hariya abo nibonzi bashobora gufasha abantu kuko bakoresha ubuhinga bwo nibaza ko badashobora guhenda abantu icyo kimunaniye cyo kubwira ati kirananiye genda ngaho kuko natwebwe ntidukora byose hariho uwo tubona bariko ariko aravugwa tukabona dukeneye wundi yo mufasha nimba akarorero azo ari uwigitega tukavuga tuti wowe ntuzobanda yuda ngaho igitega uragenda ubananiza imiti hariya igitega uve igitega canke uwe ingozi urabandaniza hari ingozi n'abari tuvuga tuti nimba iwawe hariho umubisikologa ashobora kugera gufasha uragenda azera gufasha umuhe umubwiye uko wagwaye hama mwigururiye kugira gufashe mugabo nawe ubu aho tugeze no bubwira ngo naje araje kubapfumu canke ngo aje mu masha muri ama muri amasengesho muri za bazo masengesho uko twarabonye yuko ahubwo kiza ahubwo bironona urumva rero yuko ego ni hakeye cyane mugo hariko haraza bukebuke ego rero nahandi mvuze ntavuze hariya mu Rutana bare bari ama clinique mobile ku kwezi ubu abaganga barajayo biravuga ku maradio n'ubu kuva ku itariki 14 gushika ku itariki 21 niyo ibikorwa bizaba biriko birabera n'umunsi mpuzamakungu hari ingwara zo mu mutwe uzobera mu Rutana ahantu bita igihofi ku bitaro ibyo bikorwa ariko rirangurirwamo no kuva yuko bogerageza abafisi ingwara zo mu mutwe cyangwa imiryango kuzirabaza ahari ayo mavuriro ashobora kubafasha kugira ngo baduragirike baza kubona amafaranga mu bintazi kandi badashobora kuvugwa ngo bakire.
Muri make mbere yuko twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri telefone, umurwayi umuntu urwaje umurwayi wo mu mutwe yamufasha ate?
Kumufasha umurwayi wo mu mutwe nibaza yuko biroroshe. Icya mbere ni kumutamucira imanza ngo yoba yagwaye gutya kuko ntabyibuze kuko nta buhinga umuntu abifitiye ngo avuge ngo jewe ngwaye gutya. Ngo yagwaye ngo kubera iki? Ni kumutahura, umuntu agatahura akumva yuko umuntu wese ashaka kugwara ingwara yo mu mutwe. Na jewe handiko ndavuga ngaha urashobora kumva ibyo nagwaye ingwara yo mu mutwe ugatangara. Umuntu akuze akiri muto yize atize atunze akenye arashaka kugwara ingwara yo mu mutwe. Ure tubyumvise gutyo umuntu agwaye tukamwubahiriza nitumukubita ngo tumwite umusazi ahubwo tukamutahura tukagerageza ahubwo kumuba hafi. Ego rimwe rimwe biragoye kuko ushaka gusanga agwana nubwo arwana si ukuva yuko umuntu atamufasha. Wopfa umurondera umuntu agufasha kugira umujyane kwa muganga aho bashobora kumufasha. Kumutahura rero ni byiza biramufasha kumutahura kuko wumvise uko benshi bavuga ati ubu narakize narono ibintu barantahura ubu ndameze neza ubu ndabona yuko ndi umuntu yasubiye kugira iteka babivuze muri babandi bahije gutanga bavuga temonyaje y'ibyo babayemo. Rero umuntu agoye mu mutwe icya mbere no kumutahura no kumwubaha. Kumutahura ntumukira imanza ngo mutsadi cyanke ibitutsi byo dukunda kuba tukabiheba ahubwo tukajya mu nzira yo kurondera hirya no hino aho bavurira kugira tumujyane bamufashe. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi ni ukububaha nko kumuntu abivuze niyo akize akagaruka iwacu ahubwo tukamwereka yuko ari uw'iwacu atari igicibwa. Nimba ari usubira ku mirimo yahora akora tukayimuha akayikora nitwe tumwima imiri ibyo akora ngo nukubera ngo yagwaye kuko ucumenga naho nyine igikibwa nta kintu gishobora mugabe ivyo bikavana rero ingene umuganga yagiye arabibwira abamugwaje ingene bazoza baramufasha n'ingene azofata imiti amaze gusohoka ibitaro n'ingene rero umuryango muba hafi kuko murazi yuko iyo umuntu arwaye mugenzo y'ikirundi aragwadwa bakamushigikira bakamuramutsa akumva yuko afisa biwe canke abagenzi bari uhande yiwe byo bigatuma rero agira umwizero yuko adoki ibyo biranashobora gutuma akirabuba yabonya biwe bari iruhande yiwe kandi bamuva mutahura bamufasha ibyo rero cyari mufasha kwiyumva yuko agifisa gateka muryango no uvuga no mubana
mu baturanye. Reka twumve uko bamwe bavuga mu Rwanda bamwe bafata abarwayi bo mu mutwe.
Abenshi ntago babazi uburyo babatwara. Bonda kenshi babita ko ari abasaze cyangwa ibigoryi. Ariko burya ntabwo bari byo. Ibona ugiye kugabura umuntu wawe wabyaye ukamushyira ku isahane wenda imbwiriraho n'urugero mbese kumutesha agaciro. Icyo gihe ntabwo ufite nta bumenyi ubufite.
Naha mu cyaro hariho n'umushyira ahantu wenda akubaka inzu wenda azajya ashyiramo inkoko akagenda akamushyiramo mu gikari ku buryo no kugira ngo uzajye ujya kumusura uvuga uti hano hari umuntu urwaye uburwayi bwo mu mutwe bamukwereka bibi ikibazo ugasanga nta karaba amavunja amaga ugasanga n'icyo kintu kimuriho.
Mwiyumvire rero uko bamwe bafata abarwayi bo mu mutwe. Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone hanyuma namwe aho muri hose mutubwire uko mubona iki kibazo cy'indwara zo mu mutwe aho muri n'uburyo imiryango byifatamo cyangwa se abarwayi bo mu mutwe uko bafashwe. Twakire mbere na mbere Emile. Emile uranyumva?
Yego cyane ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufitiye Frere Hippolyte?
Ewe murakoze ko mijambo mane kubaramutsa ndamutsa n'uwo mutumire wanyu.
Arabumva.
Nagomba mpere ku ntererano y'ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Ku bisanzwe indwara zo mu mutwe birakunze gufata abantu benshi ariko muri societe y'Uburundi ntibazakira kumwe. Kibazo gihari bazakira mu buryo butandukanye kumure kubera ubumenyi buke bwo kuri zo. Nagomba ngire ko nsaba nk'umutumire ndamwibariza n'akabazo nta buryo botegekanya buhugira baforma abajene basansibirize bigisha ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe mu mihana, kuko biramaze kugaragara yuko muri sosiyete buhundeze mu kibano mu Burundi indwara zo mu mutwe bazakira ukundi. Hari uwifata akagaragaza agasigura ngo bafashwe n'abaganza ngo yafashwe n'ibihume ibintu bene ibyo, ariko ugiye kubiraba ugasanga bamwe dufise notion kuri ibyo bintu ugiye kubyiheza nk'umuntu mu bantu ukabona yuko afite icyo kibazo. Nagira rembazo yo mutumire yuko botegekanye ibintu by'amaformation ku bantu bakurikiranye ibyo bintu nk'abanyeshure kugira babikurikiranire hafi, kuko nakekeranya ndazi neza yuko baravura n'ibyo bagafasha abo bishoboka ko bakira n'ibyo hari zikira n'izidakira. Iyo basubiye rero muri ya sosiyete igoye kubamwo n'ubundi kibazo kiragaruka kigabagaruka bwo. None ndamutumire ntabo mwe mushobora kwakira kabiri karenga bivanye n'ukumwene sosiyete bashikiyemo muhezwe kubavura yabakire cyabure yabafashe. Murakoze
cyane Emile. Reka twakire na Andre. Andre, uranyumva?
Nakumva je nimirwe.
Ngirewe neza. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Yego, nashaka kuvuga ku byerekeye iyo by'abantu bagwaye mu mutwe. Nashaka kuvuga ku byerekeye u Rwanda ni intuze nziza bafashe, intego nziza bafashe yo gufata abantu umutegetsi n'abashinzwe umutekano kugira ngo batore abantu barwaye mu mitwe mu mihanda inyuranye. Mugabo nkagaruka ku banyagihugu babo b'Abanyarwanda ukuntu bafata abo bantu babafata bene bagako babafata nk'ibikoko babatunze, urumva nyene ko abari umuntu mbwa kuri bose umuntu iyo nyifata ntabwo ari nziza. Hanyuma nashaka kubaza ikibazo uwo mutumire we yoba ariko arakora iki kugira ngo abwire Leta y'u Burundi nayo ikore nk'uko ku Rwanda ibwirize abayobozi bose bo mu Burundi n'abashinzwe umutekano kugira ngo bakure abantu mu mabarabara babasaza, urabona harimo wenda bagenda bari gusa, harimo bagenda bambaye, harimo bagenda baririmba bavuga ibintu, bagenda babivugana. Iyo bari karakora iki kugira ngo abwirize Leta y'u Burundi kugira ngo nayo ikore nk'uko ku Rwanda. Hanyuma nashaka kumubaza ikindi, mbega iyo umurwayi mbona umurwayi aje kuvurwa kwa Rujanti hanyuma akagira mitende, iyo ageze muhira birasubira bikanka, hari imiti baba bamutekereye iza kubira mufashiriza muhira, kuko ndabona harimo abo tubona bava ngaho bamare y'amezi atatu ane bagataha muhira ariko wenda bakagaruka bakagaruka kuko baba batakize. Hanyuma ikindi nashaka kumubwira, iyo bari kakora iki kugira ngo abwire Leta kubera iyo vuriro avuga ko bifise imiti mike cyane, ntibyo babiva ku mahera y'agaciro ataboneka kwa bantu bajya kurangura hanze, yogira inama yaherete Burundi kugira ngo ishobore kuronsa amafaranga y'agaciro kugira ngo baze kurangura iyo miti. N'icyahe bo bari kugira ngo bafashe aya mavuriro mato numva yadondaguye hirya no hino, za Kirundo, zahe za Ngozi, za Kinindo, za he za Rutana, kugira ngo nabo bafashanye na n'iryo vuriro rya Ntuzenya ryo mu Kamenge kugira ngo turabe ko abantu bagwaye mu mutwe bogabanuka. Murakoze.
Urakoze cyane Andre. Reka ubwo mbere yuko twakira abandi mbanze mu mwanya Frere Hippolyte kugira ngo abanze asubize. Nagira ngo muhere kuri iki kibazo cya Emile, uretse ko hari aho bahurira baganisha ku byerekeranye no kuba mwafasha Leta kugira ngo haba muri biriya bya sensibilisation y'urwaruka mu rusobanurira iby'indwara zo mu mutwe cyangwa se icyakorwa kugira ngo imiti ibashe kuboneka no mu bitaro bikeya, ndetse n'akarorero u Burundi bushobora gufatira ku Rwanda.
Murakoze. Reka ndabwishwe mu majambo make ngerageje ntibigoye cyane. Uwa mbere yavuze ati none ntabashobora kuza barwara iwanyu bongera bagaruka ego kijyanye n'iki mabuze cyuko aba benshi batamenya ingwara zo mu buto bituma rero badafasha abiwabo mu mugambi nkuko utegekanijwe hari umugeno uvuga mu gifaransa bayitwa strategie nationale de santé mentale iherutswe gutegwa ko igikumu n'umushikiranganje no kuvuga ni strategie ni politique no kuvuga y'igihugu y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kurwanya sida itegekanya ingene igisata cy'ingwara zo mu mutwe kizotunganywa muri ubu bushikiranganje harimo rero byinshi bizokogwa harimo ningene abarundi bofashwa kugira baze barabwirwa no kuvuga sensibilisation mu gifaransa n'ibijyanye by'ingwara zo mu mutwe rero mu rusange muzi yuko ingene ubushikiranganje butunganijwe buva mu barundi mu banyagihugu buduga gushika muri ministeri no kuvuga nka mu gifaransa bane no kuvuga ni nka triangle yerekana ingene ingene ama ubuvuzi butegeza kugenda ningene inzego zijyajwe ubuvuzi tegeza gukora rero inge mu gihugu cyose hariho abo bita abaremesha kiyago bafasha abanyagihugu kubumvisha ibi nibi bijyanye n'indwara zitandukanye bishobora gufata abanyagihugu rero muri iyo ntumbero leta yaramaze gushiraho ingene umugambi ngirutunganijwe aba baremesha kiyago ingene bokwigishwa ingwara zo mu mutwe ingene umuntu mu mutwe arwara ibimenyetso ningene yofashwa kugira abanyine basanzwe bamenyere babikoramwe kuko bari mu gihugu cyose bari mu mavuriro bari mu district kugira abadoze barafasha no guhibiriza abanyagihugu no gufasha abanyagihugu kutukumva ingwara zo mu mutwe kugira ntibibatere ubwoba iyo babonye umuntu wabo agwaye mu mutwe canke babonye umubanyi agwaye mu mutwe kugira bamenye icyo bamubwira ningene bamubwire ningene yokwibuza canke iyo gahugira yibuza mwumbero yuko n'umugambi wategekanijwe hasigaye yuko leta irondera uburyo barabitubwiye yuko bariko ararondera uburyo kugira uwo mugambi ukwiragizwe mu gihugu cyose hariho umaze gutangura utaratangura kuko nk'uko nababwiye iyo daruturatuko turakorera canke aho ubushikiranganje buriko burakorera mu Kirundo canke n'ahandi ibyo bikorwa byaratanguye mugabo ntibishobora gutangurira rimwe mu Burundi bwose habaho ibice bimwe uwo mugambi utangurwa ukinovuga uzo urangurwamwe imbere y'ahandi hama abandi bakazoza bariga bakwirikije ingene abandi bagiye barakora ibyo bikorwa bumva rero umugambi uriho hasigaye yuko ushigwa mu ngwiyo n'abaremesha kiyago ntabandi ko tuvuze ngo abajene biduhava dutangura kutajya mu ntumbero y'ubushikiranganje kuko hari abaremesha kiyago basanzwe babikora mugabo ntawubugije n'abandi bafite uruhusha ko bashobora kuza barafasha nko mu masengero cyangwa ahandi hari nubuga ibindi bikorwa bitandukanye bakaza babivuga mu byo byose biraheza bigaca mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko muri uko hari ama district abiraba hari ama province sanitaire hariho n'ibindi bisata bigejwe ibyo byose rero baraheza bakabijamo kuko uwo mugambi w'igihugu kuko nabo nyine barakeneye ku abawuteguye barakeneye kubona ingene uriko urashigwa mu ngiro kubyo umwe wese ntakora ibyo wishake kuko muweza agize ibyo yishake asha no gutanga information zitarizo akazivuga uko utari kugashobora gusanga ariko aravuga ingwara ari umuti uko utariko ahubwo ariko aravuga ngo ja kwa rumenyi canke ja gusenga kubera atabuhinga bifite rero ubi bizokogwa n'ababifite ubuhinga bigishijwe bitwa abaremesha kiyago
hari icyo bari
kuvuga kinone leta y'u Burundi muri komura n'ibyo leta y'u Burundi kirabikora twebwe turafashanya na leta y'u Burundi muri ibi n'ibi bijyanye no kuvura guri kandi uwo mugambi natwe twaragiyemo nk'ibitaro mu kuwutegura no kuva yuko ubushanganyiro bwawukoze bwonyine barasizemo abandi basanzwe bakora muri bino bisata ingwara zo mutwe kugira bafashe uwo mugwi wari kurategura iyi strategie nationale kugira byose bitungane biheze bije ku murongo urumva rero yuko ni intambwe iriko novuga Uburundi bwateye mu kuvura indwara zo mu mutwe hacaje akorera ikindi kijyanyo n'imiti imiti nayo ni kibazo kigoye ego irakenye kuko ino naha amafarumasi dufate boyizana ikaba myinshi harashobora kuba dahuye n'ikibazo cyo kuyigura ikibazo cyo kuyigura ni uko rimushobora gusanga ije izimbye hanyuma babarwayi bakabura ingene bayigura icyo cyashora ku ikibazo ni nkuko bashora kuyiza ugasanga bazanye imiti batarabye neza imiti idakwije ibyangombwa kuko ari aho twigeze nk'imiti uyiguze ugasanga duhinduka cyane kandi ari imiti yaje meze neza cyo twaguze kandi meze n'ugasanga baravuga ikidafi atari imiti myiza cyane nkuko yategereza kuba ugasanga rero ni ibintu byiza kwitondwa kuko imiti itegerezwa kwigwa neza yinjira kandi noneho ubushikanganye bwarahagurutse kuko sobore wese apfa kwinjiza imiti iyo yishakiye rero byogenda buke buke ubushikanganye bukabijyamo kugira burabo umuntu wese adaniyo miti nimba adanye imiti ikwiye ibyangombwa kugira ntihabe igira n'abanyagihugu muri radiyo uko ari imiti ikora cyane ku bwonko ishyira konona cyane ikaba igakoresha kujya kw'amadroge ugasanga ari kironona rero ni byiza yuko imiti iboneka mugabo igasabwa iki ikaza ikinye mu mategeko azwi kugira ngo duhabe dusanga turiko turica ariko twariko turakiza rero hari igihe bayizana muri kamebu kamebu radio ko ari ni ikigega cy'imiti niyo n'ukundi cya leta kizana imiti bari yuze kuyizana hamwe basanga bazanye myinshi kubera atamaburiro menshi avura indwara zo mutwe ariho rero no mukuyizana boyizana bakwirikije ibitegire kugira ntabwo bazana imiti uca ikibundira muri ayo mafarmasi itaguzwe mugabo ku mwaka ubu turabaha twebwe ibitegire tuko baha n'imiti dukoresha kugira abaje barayishyira muri cya gitabo cyerekana imiti yemewe mu Burundi naho ishobora gukoreshwa haba mu bitaro haba mu mavuriro matomato cyangwa haba mu bitaro ibi novuga by'ubuhinga novuga ibitaro specialize niko rero bivuga
nagira ngo
twa mike novuga ego ntwarabonye yuko imiti yahore boneka muri imisi yabuze nukubera ngo ingo batubwira yuko ngo izihinde bakaca batinya kuyizana uko babasingira ngo
yose
itagugwa kuko mu mafarmasi umyishi aho twarateyikora ntayiriho
none se hari ubwo mubasha kubona iyo mutekerera abarwaye nyine hari emir warubajije ati abantu harabo muvura hanyuma bakongera akagaruka noneho Andre atese hari imiti mushobora kuba mubatekera kugira ngo bagende bajye kuyenywera mu rugo kubera ko baba batakize neza muri makeya kugira ngo twakire n'abandi
ego imiti nta mugwayi n'umwe agenda muhira adatekerewe umuti batwara imiti y'ukwezi umwe cyangwa amezi abiri ariko rero gusubira kurwara umugwayi arashobora gusubira kurwara akaremba kandi yarasanzwe afite imiti ariko arayifata bivana n'ingene afashwe mu muryango wiwe mu muryango w'inimba bakomeza bivuga batamwubaha batamufasha ngo bamutahure bakamuryagagura bakamuryaga bamuhibye ibyakeneye nokuvuga yuko atayongera kuremba kuko yumva yuko ari gicibwa naho yuba ari karafata imiti agasubira kuremba agasubira kujya mu bitaro rero ibi byo kugwara ataha agasubira kuremba ntibivana nuko ari karafata umuti cyangwa atari karafata ibintu bikomeye cyane ni byinshi cyane kuko urabivuze arashobora kuba ari karafata umuti mugabo agacasubira kugwara ibyo rero ntibigutangaze ego hariho n'ababa ariko barawufata umuti akawufata nabi bamubwiye ati tunywe inzoga agashiramo inzoga bamubwiye ati ntukore iki akagikora ntunywe itabi akarinywa ugasanga rero acasubira kugwara kuko atubahirije ibyo muganga yamubwiye nta mugwayi n'umwe ava ngaha adatekera uwo muti wese baratekerwa umuti mugabo nk'uko ntaje kubivuga ibyo afite umuti ntibivuga yuko adashobora gusubira kuremba nabibabwiye igituma rero ababibaza yuko tutabatekera imiti turabibatekera neza cyane bakayitwa twa n'ababwira tuti niyo uri kurawufata ukumva yuko ukuremereye cyangwa hari ibindi bimenyetso by'uko uriko kugarutse nabi urahiza telefone cyangwa ugaruke bagusigurire cyangwa baguhindure byose turabivuga mugabo rero hariho n'abayihagarika kubera ataburyo baronse agatike ko kugaruka gutora umuti naho bafashwa na bwa bushirangaje bwo gufatana mu nda bita solidarity ugasanga kuko solidarity ntimuhitike muguri uwo muti ugasanga itike yaribuze bigaca bituma hagarika cyakasanga uko kwezi yaronse tike uko ni kwezi ntiyaronse tike nuko bya yuko aza ukwezi yaje uko ni ntiyagarutse ugasanga rero yari karafata umuti nabi nabyo bica bituma asura kandi kuremba urumva rero ni ibintu byinshi cyane umuntu yo banza kwiga neza mbere yuko umuntu avuga ngo ni umuntu wasira kugwara byageze gute urumva biragoye ni byinshi cyane bituma umuntu ashobora
gukira kugwara byinshi bagomba rero kubahiriza inama z'abaganga
undi avuga ati none mukora nayo mavuriro gute ingere dukora nandi amavuriro nk'iy'Igitega n'iy'Ngozi cyangwa aturi mu ahamuzarutana imiti turafashanya imiti umuti turonse abata ufise Igitega aha uhari turawubaha aha Igitega bawufise twe tutawufise barawuduha nuko niko bigenda iyo turiko turavura naho muri za clinique mobile mu Rutana naho nyine imiti tugera twitwaye hanyuma hariyo niyo turonka twarose nk'abadufasha bakaduha mikemike nayo twabibasigira tuti imiti turayibahaye mujyo bandanye mujyo murayifashisha abarwaye uko rero niko turiko turafashanye mugo rero kibazo mbona ubu gushika ubu ni kibazo cyantaho nikora kandi muradi y'ubushikira ngaje budashora gufasha bose ngo bubishobore rero bantaho nikora ariko rero harimo nishaka rike y'imijyango kuko hari wonabwiye none kuvuga nk'umvise amafaranga y'ubu bitaro byo kuvuza umugwayi wawe kuronka icupa y'umwisi wose ni giti kinyama umva byumvikana yuko umuntu aronka igiti kinyama ni icupa y'ugwagwa imisi yose akacaba ko yabuze ibintu bitanu byo kuvuza uwi umva byumvikana hari nko gushaka guto canke kutabitegera ni ku miryango y'abagwaje mu turumba yuko ingoro ziri hose mu bisanzwe
imiryango rero yagombye gufatanya na leta nkuko kugira ngo nyine bite kuri aba barwayi hari bamwe bamaze kutwandikira nka Martin Sengiyumva ati abarwayi bo mu mutwe ni abantu nk'abandi ati leta ikwiye kubafasha leta rero ntabwo yakora yonyine idafatanije n'imiryango kugira ngo aba barwayi babashe gukira reka twakire na Fiston kuri telefone Fiston uranyumva
abumva
ni kibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kibazo cyane
telefone yawe kwimeze nabi se Fisto Fisto reka twongere tuguhamagare telefone yawe irimo kuvuga nabi reka tube twakiriye nta kiruta imana hanyuma turakugarukaho mukanya tubabarire nta kiruta imana uranyumva
Ego nabumva cyane.
Ye kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego kibazo cyanje banza ndamukirize kwanza uwo mutumire Furera ndakora mukije.
Yakumvise.
Ego cyane. Jewe cyumviro cyanje ubwa mbere nashaka ndamubaze Furera ko mbona numvise mu Rwanda ngo bari misekeza cyo kwegeranya ahantu hose harabagwaye kugira ngo bavajane kwa muganga. Bega ngaha mu Burundi hoho ntacho bosaba leta kugira ngo ibafashe muko mbona mu mabarabara menshi dusanga hariyo abantu bafise mwe niyo ngwara bagusanga bari mu mayarara bariko baratora imicafu bajya abandi nabo nkino mu gisagara bamwe bamwengera ngiye buriko muraja mu mabarabara murababona tete nahatari ngaha mu gisagara bariyo abusanga imiryango yabo ngene yarabataye bakabaho ngaho mu barabara nyene aho bwize bagepe niho barara usanga barara mu gahinga badataha mu miryango yabo ntacho bosaba leta nabo kugira ngo ibafashe ko mbona umengo ibitaro by'abagwayi bo mu mutwe umengo nibikeya biri kurusha ngaha mu Burundi hanyuma ikindi cyumviro cya kabiri nashaka guhanura abantu mwe nabo bafise umugwayi kandi babona ingwara gwaye murabona ngaha mu Burundi ibintu by'amashengero byinshi byarabaye byinshi bimwe umengo bishaka kuba nk'utudumbidumbi ari bomwe nabo usanga umugwayi agwaye batamujyana kwa muganga ngo tugiye kumusengera ngo tugiye kumusengera ugasanga umugwayi arasinzikaye mbere no gupfa agapfa rero nahanura abantu mwe nabo ko imbere y'uko umugwayi agwaye mbere yo kumujyana kwa mukwara umenye cyangwa kumusengera babanza bakamujyana imbere y'i kwa muganga murakoze icyumvire cyane cyarico
urakoze cyane nta kiruta imana twakire na Emmanuel uranyumva
ndabumva cyane
ye kibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagomba kuvuga turaze nibihe uburundi bwaburiko buraca mu mwiki gihe uwo muvuzi arahabye arashobora kuvuga yuko bigenda bigabanura izindwara zo mu mutwe cyangwa ziba biri mu byongereza abagwayi hanyuma ikindi nacyo turabona yuko no ku bintu abantu baza barihereza nk'itari cyangwa ahandavuga urumogi cyangwa inzoga nyinshi abantu baza barafata biba birimwo mu bintu bimwe bituma umuntu usanga umutwe we wahindutse ugasanga nta afashwe n'ubwo bugwayi ko mbona ibyo bintu abantu bagomba babifata mbere rimwe na rimwe ugasanga hajya ku mabarabara nk'abantu ahantu hakunda gukoranira abantu benshi ugasanga urumogi bararunywa kenshi ugasanga bamwe barabizi muri za polisi ariko ugasanga ntibashoboye kubihagarika ndeka babona hoho atakibazo gishobora kuva mu cyotera izo ngwara urakoze
urakoze Emmanuel reko bwo mpumwanya Frere Polite akusobanurire agusubize abasubize kuri ibibazo na ntakiruti nka muri make yobwo kugira ngo tubashe kwakira nabandi Frere Polite
murakoze uwa mbere yabagije avuga ati mbega ko twumva mu Rwanda ariko baragira isekeza mbega mu rundi ho nta sekeza riri kuryoba kugira abo tubona mu mayarara baze barava mu babugwe niko uwa mbere yavuze icyo nakivuga ko iyi ndwi yose turimwo yahariwe no vuga iri mu yatanguye kwita itariki 10 niho no munsi mpuzamakungu hari ingwara zo mu mutwe no kuvuga rero yuko ubu turi muri iyo ndwi nyene yahariwe no vuga ingwara zo mu mutwe murumva yuko ejo kuva ejo mwaratanguye kumva niho hijya yejo no muri iyi ndwi mushanganyira ibyo bita declaration arabivuga WMS nabo nyine baravuga yuko baratanga declaration niko no vuga mu Gifaransa hanyuma n'ibitaro narabwiye yuko ejo twagaburiye abarwaye tukabikeca ku maradio ejo hose byarakira cyako maradio ibi biri muri wa mugambi nyene ubuntu nabwo bwa ubushikanganje bw'amagara y'abantu hugwanya sida bwafashe uyu mwaka bwo indwi ido harigwa no vuga ku isekeza kumvisha abarundi ibyingwara z'umutwe n'ingene bwo kwivuza rero nibi turiko nabyo nyine bijanye muri iyi ndwi isekeza ariko riraba nijyo kumvisha ahubwo ujya muntu wese amufise ubunyene yuko atomujana kwa rumenye cyangwa ngo amujane mu masengesho cyangwa ngo amuhebere mu iyarara ahubwo uyo mujana kwa muganga kuko ubushikirangaje mu magara y'abantu bwarugura iryo sekeza nibyo turiko turakorera ko ubunyene tubwira umuntu wese atumva yuko umurwayi wo mu mutwe ni umurwayi ashobora kugwaya indwara isanzwe nk'izindi ashobora kujyana kwa muganga akavurwa akoroherwa agasura mu buzima busanzwe rero ahubwo isekeza tuko turagira turigira isekeza mu miryango y'abafise abagoye mu mutwe cyanke aba babona kugira babajyane kwa muganga ntibajyane kwa rumenyi kuko hagiye kubivuga umwe hagiye kubivuga ati amashengero yabaye ndanse bamwe bavuga ngo turasengera cyangwa dusengera ba mugabo ntibakira ahubwo tukabisaba yuko bajyana rero isekeza turiko turagira nuko ubunyene umuntu wese amufise yo mujana kwa muganga nimba ajya mujanye mu masengesho cyangwa mujanye kwa rumenyi namukureyo namaze kubabwira aho bavura bajyane babavure niyo sekeza niyo sekeza ubushikanganje bwasi bwatanguye kandi tuzubandanya gushika umunsi w'itariki 20 aho umunsi mpuzamakungu hari ingwara zo mutwe uzoheza ukabera hariya mu rutara nkuko nabivuze wumva atari sekeza rikomeye byotuma abarundi biyugurura bakamenya ingwara zo mutwe ahubwo babanyegeza bakabanyegura bakabajyana kubavuza nicyo rero novuga ubundi ati mbega ibi byabaye none ibitigiri biriyongera cyangwa ntibiyongera ibi biragoye kuvuga kuko nta n'ikigwa na kimwe kirakorwa mu Burundi ngo cerekane ibitigiri n'inda biterwa n'iki biragoye mukabicondi cyo mubi ahantu hose abanye ingorane nk'izi tudacamwo amagara y'abantu yo mu mutwe arasinzikara hari ibica biboneka ubwo nyine cyangwa bikaboneka haheze iminsi muri cyo dukubwira coco sino kubwira yuko amagara meza y'abarundi ubameze neza kuko ibitigi bashobora kuba biriko biriyongera mugabo biragoye kuvuga ngo byongera ku rugero rungana gute kuko nta uragira ibyigwa ngo abirabe mugabo rero ndashobora kwiyumvira none nk'ibi byabaye mu makartier muri ibi byabaye umwaka uheze urashobora kwiyumvira none uba abantu babayeho gute hariya mu makartier kiyumvire nawe ehe narabona nk'umuntu ariko aragona container ashira mu ibarabara kugwana n'abapolisi kugira gute ibiki biriya byose noneho kirani bakubwira abahinga baravuga yuko ahantu habaye ibintu nka biriya byabaye umwaka uheze birago yuko abantu babijya mu gatanyo y'urumogi barangi barumoga kugira barinde ashobore kurara urubunda adasinziriye arinde nyene guhangana n'uyu ibyo byose biteza none nibigo bica bijyanye rero kuba bijyanye n'uyavuze ibijyanye n'urumogi urumogi rwo rwabaye ndanse inzoga rumva cyane cyane mu bakiri bato none abakiri bato nibo twabona bari mu manifestation bagira gute biriya byose n'ibibazo uca bivuga none bari abantu bari hehe bari urumogi bamwe kugira bagira ibi ubu bari mu makartier ntibashobora ntibajyo bajya niyo bava urumva ni bamwe ubunyene barafite ibibazo bikomeye cyane simbuze
ibyo byose rero by'ibiyobyabwenge n'ibiyayura mutwe
rero hariya yosanga ari ibibazo bikomeye cyane
yibazaga niba bishobora kongera umubare w'abantu barwaye indwara zo mu mutwe abakoresha nyine ibyo biyayura mutwe cyangwa se ibyo twita ibiyobyabwenge
biraya nibyo byabwenge nyine babitwe byabwenge ibiyura mutwe wumva kiyura mutwe nyene wumva cyo reka kongereza ingora mutwe kirayayura mutwe nyene n'ijambo ryavuga ngo kiyura mutwe umuntu amaze kuyayuka mu mutwe urumva yuko abayamaze kugwara
ubwo nko burayaga
ibiyura mutwe urumogi n'ibindi bijyanye nabyo indoga za zindi bikorera zikaze canke nibindi hari ibindi bakisha mu mazuru canke zanshinge biteya ivyo byose nibayura mutwe bituma abantu bagora mu mutwe rero uko byiyongera niko nibitege bizoza biyongera kandi simbo numwe nta buhinga buriho bukomeye cyane buko bituza ariko nibaza yuko leta izohava ibibona igahaguruka kugira ibyo byose biza biratuza kuko ni ibintu twebwe tubona biriko birazana ingorane ngaha mu kigo ariko usanga dufise abo bita abanywa ibiyayura mutwe bacira nka batanu icyarimwe no kubatunganiriza biragoye kose abantu boroshe kuvura nk'abantu bagwaye ingwara zisanzwe n'abantu bagoye cyane turabibona kandi turabona yuko ari beshe noneho ahugiye ngaha nk'ibujumbura icyo bitangwa amarigara usanga wumva urumogiro uko ramota ariko bararunywa ibyo byose rero ntibyijyana bironona amagara yabo mu mutwe rero nibaza yuko tutarabye neza ibyo nabyo bishobora kuba ishobora kuba intango yo gutuma abantu bagwara mu mutwe kubera bafatanye ibyo mutwe ribayura mutwe nyine urumva umuntu amaze kubifatanyira cyayuka mu mutwe
birumvikana reka twakire na Jean de Dieu ku murongo wa telefone Jean de Dieu uranyumva
ego ndabumva na mahoro
nawe se
ego naje ndashima
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego na kazi nashaka kubaza uwo muganga mu ntango yavuze ko ingwara zo mu mutwe zirubwo ku bubiri ni kuvuga haroho izikira zidakira none kuri izo ngwara zidakira abo bagwayi baguma mu bitaro bakaguma bakurikirana ngaho nyine mu bitaro canke nabo haragera igihe bataha imuhira iwabo bakarungika ababijeje nka psikologi canke nabo nk'abaganga baguma bakurikiranira muhira baguma bakurikirana aho nyine muhira canke nabo baguma bakurikirana aho mu bitaro hanyuma ikindi cyo biri njye gushyika ubu ndataho kuri indwara zo mu mutwe icyo ziva kuko kenshi hariho nk'abajya nk'ahantu nk'umuntu apfuye nk'umuryango urashobora kubona umuntu aguye guhumura agatemba mara ndibaza ko byaba bituma n'ubwoba ni ikiburya ndetse nzabona by'ukuri icyo indwara zo mu mutwe ziva ko hari havuga ko yego nibyo ibiyayura mu rwego rw'uko murabivuga urumogi bike niba nta kindi kintu cyo gituma kweri habaye izo ndwara zo mu mutwe nkamba ko bashakashaka mukunze mubikurikira kandi mubikorera yego murakoze
urakoze Jean de Dieu ndumva tuzashaka umwanya tukaganira ku buryo burambuye tukareba icyo kibazo cy'indwara zo mu mutwe impamvu zizitera zitandukanye kubera ko muri kiganiro ubu ntago twabona umwanya uhagije ariko ubwo ndumva tuzabigaruka ibyo ari byo byose aragusubiza mu magambo makeya rero Frere Hippolyte mwasubiza Jean de Dieu muri makeya icyo bijyanye cyane cyane n'abo barwayi badakira uko mubafasha niba bafashirizwa mu rugo hari amuboherereza abantu muboherereza kujya kubitaho no kubagira inama hanyuma rero ni avuze bishobora kuba bitera indwara zo mu mutwe
murakoze cyane kanishwe muri makeyi ngira ntiyabyumvise sinabisiguye neza navuze hari wari yambajije yuko mwari mwambajije yuko indwara zikira cyangwa zidakira ndababwira nti ziri mu migwi ibiri hari zikira zidakira rero iyo umuntu amaze kurwara indwara navuga idakira bayita kronike navuga yuko bitabisaba yuko afata imiti ubuzima bwose mugabo si ukuvuga yuko atorohewe aravurirwa ngaha mu bitaro akoroherwa hanyuma agaheze agasohoka ibitaro agatekegwa imiti akaza arayifatira muhira iheze agasubira kugura iyindi si ukuvuga yuko aguma ngaha oya aba yarakize ntaba arakira aroroherwa mugabo yangwara ntikire kuko yamaze kuba kronike akaza arafata rero umuti ubuzima bwose mugabo ari muhira mugabo rero birashobora gushika agasubira kuremba hamwe muhira batamushobora agasubira kujya ngaha mu bitaro agashaka kuvugwa neza atoye imitende agasubira agataha mu muryango iwe cyangwa mu bandi bose aho haba agasubira mu mirimo isanzwe nimba yari ayifise agakora akazi gasanzwe rero urumva ntaguma ngaha kuko ntibishoboka nta n'abo dufise baguma ngaha no ka abo tuzi aha hari umwe gusa nubwo yuko ata ntawo yari kujya kuko ntabi wafise yaragwaye hama turabureye tumujana aharume gusa abandi bose barabugwa hama gatora mitende bakabanda bayifatira imiti wabo rero nababandi bacha babugwa kamuha imiti cyangwa abasikoroge bakamufasha ugasanga arorohewe rakize hama n'imiti bakayimubwa kamuyimukura ko ntazo sore kuyifata akabandaje ubuzima bwiwe rero urumva ntibaguma ngaha bayifatira imiti wabo nka kujya kwindi ngwara idakira umugera yagwaye ntaca aguma ntaja mu bitaro arafatira imiti muhira aribuze hama kajya mu bitaro cyangwa ugwaye umutima ntaca aguma mu bitaro yaravugwa hama kajya muhira gafata imiti mugabe iyo yarembye iyo agize crise aracasubira kandi mu bitaro bakamufasha mugo ntaca aguma mu bitaro ubuzima bwose ibyo ntibishoboka kuko ningora nuko nyene bitandu izo ngwara mbuze zihozo zitandukanye ningora mu bitaro uko kenshi bamutahura niso gituma ngirango mu ryango cy'abigora ingere bamufasha mugabo bisanzwe ntabaguma ngaha bose badabaragu baribuza bataha bafata imiti baza kuyifatira iwabo hanyuma rya ibitera ingwara zo mu mutwe nabyo bimwe cyabivuga yavuze byayura mutwe cyabivuga yego hariho rero nibindi bibazo by'ubuzima usabura gusanga umuntu arabayemwo akabura ingene abitora ibinyishu gasangura muremereye cyangwa ugasanga afise ingufu nke zo kubyakira akarorero no kubwira hariho ibyashitse hariya mu cyage isoko risha ugasanga umuntu yarafite utuntu twose twese tumuhera ko arabuze iyo yabani yaja shinge na rugero ugasanga atanguye birimo itango kuyingwa ibyo bigashora no gutuba agwara mu mutwe ni ahanini nibazo byinshi umuntu agwara ibibazo byo mu ryango byo muri societe niko novuga ingorane nyinshi zituma abantu bagwara mu mutwe mugabo rero abahiga baravuga yuko hariho n'ingwara novuga mu kundi biragoye genetike ariko ziri ku rugero rutoyi barabivuga abahinga yuko ari ingwara genetike usanga ari nka papa yaragwaye umuntu ugasanga n'uwundi mu mwana we arayigwaye ukajya ugasanga mu muryango bagwaye ari batatu bane iyo ni ingwara novuga y'umuryango ariko rero bavuga yuko abahinga bavuga ngo ni igice gitoyi cy'ingwara zo mu mutwe ingwara zo mu mutwe kenshi zitegwa ni bibazo byo mu buzima umuntu adashobora gushobora kubamwe bikamugora kwakira ugashobora agahaba rero ashikaho bimuranda kwakira akagwara mu mutwe uri ushaka gusanga rero agatangura guhinduka inyifato ukabona nimba hari uri utangura kuririmba ugasanga arayinzwe ntakivuga ugasanga amenagura ibi wumva ibi novuga ibica bibyerekana bica biba byinshi ko agwaye mu mutwe ariko ahanini ingwara zo mu mutwe ni ingwara nyine zifatira mu byo tubayemwo mu buzima bwa misi yose
kandi nk'uko mwabivugaga buri wese ashobora kuba yarwara indwara zo mu mutwe
umuntu wese ashobora kugwara indwara yo mu mutwe reka se kuvuga ngo yagwaye ngo kubera ngo akenye canke ngo adakenutse oya umuntu wese hajya abehe turi henda tuvuga ngo nta muntu adafite ingorane n'umwe ntanumwe ntibishoboka ntanumwe baraguhenda atujya afite inzozi itanu ntashobora kugwara mu mutwe kuko atunze canke afite imodoka canke afite indege ikibuza ko ashobora kugwara mu mutwe none kugira indege cyangwa kugira inzozi itanu cyo bivuga yuko atangorana umuntu aba agifise oya bira umuntu aguma ingorane ibyi arashaka kugwara uwo ari wese mu mutwe nk'uko nabibabwiye hajya nta n'umwe abura ingorane uko umuntu gusa atazibwira bose mugabo no kubwira yuko ahanini gitera indwara zo mu mutwe ari ibibazo by'ubuzima nk'uko dusanzwe tubizi twese cyane cyane iyo umuntu yabuze ingene abyakira akabura ingene agira ukabona ameze neza mu maso mugabo ugasanga hari ikindi atavuga urazi yuko n'abantu ntidukunda kuvuga murundi agira ingorane akurumva ngo umugabo ngo arira ngo
amasozi
ajya mu nda yamusoze nyine akajya mu nda ahubwo ngo indikazi wava yuzura cyangwa ukuzura ukabona agwaye mu mutwe
birumvikana
niko nabivuga
ibibazo byose akomeza abitwikirira imbere muri we hanyuma byageraho bikaza kumurenga
ikamurenga akacaburira rero ingene agira mu kaboko kuzaza ngo ari umugabo ngo urumva ngo yasindiye sinerekane ko mfise ikibazo urumva bohaba banhwenga canke ikintu ugasanga umuntu ariko ariboha ntavuge ukuri yuko afite ikibazo ngo afashwe ugasanga rero mu nyuma byamukomeranye
nibyo rwose kuvuga ikibazo umuntu afite nabyo bituma atura umutwaro aba yikoreye nagira ngo twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umutumirwa wacu muri ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara zo mu mutwe n'uburyo zivurwa, abazivuriza kwa Rumenyi, abazivuriza mu babasengera, byose umuganga Frere Polite amaze kudusobanurira, atubwira ko icyiza ari ukujya kwa muganga. Nagira ngo rero muri make mu kanya gato yadusigaranye mutange inama muri rusange ku bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika.
Ni murakoze cyane. No muri make ino uvuga nkuko twari twamye twibanda ku bibazo abarwayi mu mutwe bahura nabyo bagiye ku kumukwabarumye cyanke mu masengesho. Namwe nakibwa n'icyo ngaho kwako nosaba yuko imiryango yose umuntu wese afite abona yuko umuntu wiwe asa n'ufite ingorane yo mu mutwe, iyo kwirinda kuja kwa Rumenyi, ko kwa Rumenyi ingorane ihari. Uwo utwaye arasinzikara ntakira, kandi Rumenyi ashobora no guteranya n'umuryango wose.
Murakoze cyane rero.
Naka niwe yakwikiye, naka niwe yakuroze.
Murakoze cyane Frere Polite, Manirakiza, mwakoze namwe kudutega amatwi. Mugire ibihe byiza.